Manasendi huko bugayo wali mwakuru imiryango wa majana 250 amazu yabo yatituwe n'imyuzura yo mu 2019 muri komine Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi yaciye yimurirwa muri site yitwa Gisheke yubatswe muri zone Nyamakarabo yo muri iyo komine nyene mu 2020 ndi huko bugayo yabwije urya America ko we nabagenzi be atagahengwe n'ubu bararonka
Ingorane twaciye tugira aho twokwiruhukije haciye hakurikira imvura y'umuyaga mwinshi uko imvura iguye zimwe zikaguruka izindi zikabomagurika byatanguye bukebuke habomoka nkenke kwibaza ngo ni bukebuke ziranduruka zirabomoka zose zirahera ubu rero twese dusa n'ababa hanze tumaze kuva mu bihomoka turiruhutsa ariko ingorane yakurikiye nuko inzu twubatse zaciye zibomoka zose imvura iguye idusanga mu mazu
Tumanya benda ya gani ya nijuja Amerika imbere y'inzu yiwe isa n'umusaka yemeza ko mu minsi heze yasidutse ihakwa kumuhekura
inzu yanje kweri yarabomaguritse ihakwa guhitana n'umuryango nari mfise kweri wari usigaye dusaba rero yuko leta yogirane yodufashe ikaraba ukuntu aha hantu yogirane yodusubira mu izinzu kweri abantu botikira nk'abambere
Burya nyandi mubandi wati ingoma yagukanze irahuhumugahunga iyo yibutse abantu yabonye bahitanwa n'imyuzura mu ntango zo kwa 12 2019 akibuka ko azoze ibihe by'agatatsi agahinda karamwica agatekerwa n'ubwoba
ubu rero turi mu kangaratete aho imvura butse itasurira turafise ibibazo turabugiranya ne kose abana tukabegeraniriza hamwe biturutse aho twariyo hakurya ibiho mu kabiba ukuntu twageze ingorane abana mamwe bakagwa mu cumba abandi mu kindi cyubu imvura iguye mu ijoro abana duca tubegeraniriza mu cumba kimwe ngo tugwe hamwe
Naro zatanda yavugwa yarokotse inzu yiwe imaze kubomokerwa ko n'umusozi afise ivyo bibazo n'umwitwararika nyene
Hajeho umusozi warasidukiye ku nzu Imana irandokora. Burya rero leta igize ngo hinga ngo iratwizeze igitangaza ugira itwubakire. Burya nyene twaraje ngo turubakiwe ntitwubakiwe ibiti biriko birahenuka utwo kujya waraje mu nzu usanga imbwa zaraye zirakwega zitwara wagenda kugahinga naho kurondera rasiyo y'abana ugasanga abasoma batwaye n'udusafuriya baduhaye baratutwivye nta kintu na kimwe leta rero kugeza ubu ni ibirabe iraba uburyo bw'uko yotugira naho imvura itasubira mu kw'icenda turashyira twese nkajyaho higeje mu ijoro carabomotse ngira Imana kibomokera inyuma iyo kibomokera mu nzu umwana wanjye yarahajyamye n'abana batatu baba barashize Icyo kibazo barakizi nta munsi nimwe tudatanga amaraporo turi mu manama nta munsi n'umwe ahubwo twabonye bubatse amashuri hano niyo buca tuza kubamwo kuberako ntituzemera ko dusidukirwa ko n'inzu nka kwa kundi ubimvura higwira ubu turahiriwe kuko ari muci nawe ahanda amashuri bubatse niyo buca tujamwo n'ubu wese buraho bubatse nibwo tuzobamwo uwo wakubakira inzingana n'itwaleti yonyene bubatse umuntu yo bahiriwe
Ndatunzi kuri yo mukuru wa site ya Gisheke yavuga ko amazu yitwa ko yasanuwe ata mwaka yamaze yatarongera gusiduka
baraduhaye ibikoresho kugira ngo umwene gihugu wese inyambe aronke ahantu ashobora kuba ko ntantu twagira tuba twayidusendereye mu mihana itandukanye ku masengero twarakoze turashira ko nagwacu mitahe zacamije zitangura kuza zirabomagurika atana mwaka ziramara
yemeza ko bakunda kuba amasanganya cyane cyane y'abana basidukirwa ko n'inzu ababyeyi baroye kwikenura kure y'imihana agasaba leta kugarukira kuri iyo miryango
Turafise imungenge cyane aho abana benshi tubasiga mu ngo tukaje dusanga bamwe bakomeretse bivanye n'inzu ziguma zibomora umwanya ku mwanya baba dusubiriramo leta n'umubyeyi ico dusaba nuko hanini iyo tugarukira
Jean Bosco ndayikengurukiye aje rw'inyubako muri komine Mugina amenyesha ku kibazo cy'abahuye n'imyuzura yo mu 2019 n'ubu bakaba bataronka uburaro bujemeye kizwe aremesha akora amashyirahamwe ariko araraba uko yo bagarukira ko
Hanyuma
Mwijoro jete alikia kane rishiru wa katanu kwa chumina kabili mwimbili na chumini chenda. Imi uzula imvula yono njibi nufzinshi yongeli hitana vanu milongi binumunani mwrizo na nyamakarabo mwukura etaze emeje. Imi jangi gira kugihumbi yari imuwe. Yamara mwimu wanyagi hugu wavugako ibitigiriza wa hitani wenio mnyu uzula vzeo babirenga ivzata angajwe kubera harabandi vanu batigeze basubira kutoru kwa kushikubu. Eroje ulika aneza, Juja Amerika.